Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze ndabifuriza umunsi mwiza w'uno munsi wa kabiri.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri nkuko mubizi tuganira ku bibazo, amagara, ibikogwa, iterambere n'ibindi bikogwa byinshi bitandukanye bikogwa n'abakenyezi canke abigeme. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ishirahamwe tuvugane muri no misi ya vuba, ishirahamwe tuvugane, ishirahamwe rifise umugambi wo kumenyekanisha imico nakaranga k'igihugu cy'u Burundi mu Barundi baba mu Burundi canke hanze y'igihugu. Ivyo bakaba babikora mu kunywanisha abantu bava mu bwoko, madini n'ibindi byinshi bibatandukanya, babibafashamwo mu buryo butandukanye. Muri ino misi ya vuba baheruka gushira habona ku mbuga yangurukana bumenyi zabo imwe mu migambi yo gufasha abanyeshure n'abarundi bakoze ibikorwa byiza mu kibano cane cane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umugambi wa mbere tugiye kuganira no munsi ni umugambi wo gufashisha uburyo bw'amafaranga 1,500 z'amadorare ku munyeshure yokoresha ayo mafaranga ku vyigwa vyiwe byo kwiteza imbere. Umugambi wiswe Shimirimana Scholarship for Women. Uwo mugambi ukaba witeguriye gufashisha ubwo buryo umwigeme canke umukenyezi ariko arakurikirana ibyigwa byo mu gisata ica rico cyose. Ikindi bariko barashira habona muri iyi minsi ni tuvugane awards n'agashimwe kazohabwa umurundi yakoze ibidasanzwe, yakoze ibikomeye mu kibano hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze wa 2021. Iyo migambi ibiri yose rero tukaba turi kumwe n'umwigeme umwe n'umukenyezi umwe bagiye kuyitusigurira byinshi kuri byo n'abazoshobora guhabwa ayo mahigo y'ukuronka utwo dushimwe abaribo. Nkuko rero twabivuze ni ikiganiro kiza kwibanda cyane cyane guteza imbere umwigeme, ariko kandi nkuko muvyumvise uwo ari we wese arashobora kuronka Tuvugane Awards 2022. Reka rero twakira abatumire bacu tutarinze kurandira. Mutumire wa mbere ni Shimirimana Anita, umukenyezi aba muri Leta ya Tennessee. Tumwakire Anita, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Mhm. Twakire kandi na Kwizera Sela, akaba ari muri Leta ya Iowa mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sela, kaze neza nawe.
Murakoze.
Reka rero duhere kumbure kuri wewe Sela, ukabari nawe uvugira ishirahamwe Tuvugane uno munsi riri kurira kora ibintu bitandukanye byo gufasha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane ugwaruka imiryango. Ishirahamwe gihaye umugambi wo kumenyekanisha imico nakaranga k'igihugu cy'u Burundi mu kibano muri Amerika cyane cyane no mu Burundi. ivyo mukaba mwavuze ko mwavyihaye kubikora mu kunywanisha abarundi bava mu bwoko madini ibindi byinshi bitandukanye. Sela tubwire iyo shamwe tuvugane ku batarizi rimeze gute ritonganije gute.
Urumva ishirahamwe rya tuvugane ni n'ijyane ry'abarundi bo ngaha muri Amerika tugenda hamwe tukavugana ukuntu ko twoteza imbere intuze ya abarundi bo ngaha muri Amerika n'igihugu cya Burundi mu mvugo no mu ngiro kugira ngo twerekane akarorerore abandi bana bahe bavukira ngaha cyane cyane muri Amerika bamenye akaranga kabo bamenye ikirundi kandi bishime kuba abarundi no kwama biceza imbere no kwama bagomba kuba no kuvugana n'abandi barundi ngaha anye mu bindi bihugu byo hanze.
Urakoze cyane Sela, ndumva ko uri umurundi kazi hashobora kuba harimo ico twakwita accent mu kirundi cyawe. Ufise imyaka ingahe? Twumve nkuko bivuze uri kuragerageza kubandanya uvuga ikirundi naho uba ushobora kuba ingahe muri Amerika imyaka itari mike.
Yes, jewe imyaka 23 navukiye muri Tanzania muri Ndeta hama naziye ngambo ya Amerika mfite imyaka 9 kandi ahantu nkunaba nta barundi benshi bariho, so abana bo twakuranye abagenzi bo twavugana byinshi twabivugira mu kirundi umuntu je amtori mu cyongereza nico gituma ikirundi cyanje gifite accent hama kitagomba kungora gatonya, so nkavuga ikintu nabi nizi mumbabarire nanjye ndiko ndiga nkacangomba gushyiramo umwaka uheze ahubwo tuvugane yarasohoye igitabo. Icyo gitabo cyari igitabo cy'ibisomwa mu kirundi. Ibyo bisomwa mu kirundi byanditswe n'ugwariko rw'abarundi bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo nate ngaha anye muri Amerika no mu bindi bihugu byo muri hanze twicare tuze turasoma ikirundi natwe twimenyereze kuvuga ikirundi buto buto.
Ego ni byiza cyane Sela, kuko imyaka 9 yari mike cyane kandi utanavukiye mu Burundi wavukiye muri Tanzania. Bamwe mu Burundi bashobora kuba babona muri za Facebook, Instagram muvuga icyongereza bakabibahora, ariko benshi mwavukiye hanze y'igihugu mwaje mukiri bato, ni giki none cyabafashije cyangwa kibatuma mukunda igihugu cyanyu cy'amavukiro cyangwa cy'ababyeyi banyu kugira ngo munabandanye kugerageza kuvuga ikirundi washaka munashinge n'aya mashira hamwe muri ko murashinga muri iki gihe mukiri bato?
Ni kubera naho ahantu ho tugenda hose tuzokwama turi abarundi. Umuntu atubajije iyo tuva ntituvuga ngo navuye muri Amerika aba navuye muri Tanzania, mvuga ko navuye ike ko ndi umurundi kubera nibyene ababyeyi bama batwigishije hakiri kare. Kubera uko twace tugomba natwe tubwire ishirahamwe tubwire tumenye ikirundi twige hama natwe twishimire kuba abarundi baba hanze hama ya nuko nyene
niho mwashinga ishirahamwe tuvugane nkuko mubivuze kugira muje hamwe nk'abajene b'abarundi.
Ego cyane.
Ni byiza cyane. Turaza kuja mu bibindi bibazo byerekeye ibikorwa mukora muri tuvugane, ariko reka mpindukire nakire nashimira Imana Anita, nawe nyine ni umurundi kazi. Anita, nawe tubwire uburi wowe ku batakuzi n'ababyeyi uko ari umurundi kazi aba muri Tennessee, ariko ibindi kuri Anita shimira Imana nibi.
Kuri jewe ndi murundi kazi navukiye mu Burundi, ariko ababyeyi banje bahungiye muri Tanzania fusi imyaka 4. Naje muri Amerika muri 2007 ndubatse mfite abana 4 nongera kandi nkakora business nizo nibwo buzima bwanje bwa misi yose.
Ego Nawe ga Anita ndumva ko uri muri bamwe bariko baragerageza gufasha aba jeune cyane cyane babigeme babarundikazi muri Amerika. Icyo kintu caje gute, waciyumviriye gute nk'umurundikazi aba muri Amerika?
Icyiyumviro cyo gufasha abarundikazi b'abarundi bari muri Amerika caje nkitangura ishure, nkangura college, nari mfise imyaka 21, mfite n'umwana w'amezi 3. Rero ku ishure cyane cyane ku bintu bijyanye n'amafaranga kuriha byarangoye cyane, ntabwo byari byoroshe. Mbese kuba ndingaha nta kazi nari mfise, ndi umunyeshure, mfise umwana mutoyi, kugura amadayipa, ivyo kurya, gaze, ibitabo ku ishure, kuriha amashure, byari bitanyoroheye cyane. Rero naragenda ronka abantu bamfasha ku gitu cyabo, bamfasha bukebwe nyine bisanzwe, ariko nyine naho batamfasha amafaranga menshi cyangwa batafashe ikintu kinini, icyo bamfasha numva ari ukwitanga kudahagije, ari ukwitanga guhebuje kunini cyane. Rero niho nanje navuze ati Imana yonshoboza nkaheza aya mashure, nanje nzofasha abandi bantu, abandi bene wacu, cyane cyane abarundi, abakenyezi, kuba nanje nari umukenyezi, ndazi ukuntu byagorana hamwe n'abigeme, kuko dufise ibintu byinshi bitugora. Iyo uri umunyeshure, kuja ku ishure, gukora akazi giro nk'ayo mafaranga ntabwo ari ikintu cyoroshe. Rero mvuga ati nina muri amashure, icyo gikorwa nzociha mfashe abandi bukebuke mu buryo nshoboye.
Ni ukuvuga ko mbure ushobora kuba wibona muri ba sela ba jeune b'abarundikazi muri iki gihe, bikagutuma ugerageza kwegeranya uburyo kugira ubafashe mu mashuri. Sela, ngarutse kuri wewe Sela, tutaraja muri byinshi byerekeye ishyirahamwe tuvugane. Nk'abo ba jeune b'abarundi muriko muragerageza gukora ibikorwa by'ukwibutsanya cyangwa kwigishana imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi, muragerageza gusubira mu Burundi kugira ngo mukore ivyo bikorwa by'ukubandanya kwiga umuco? Twarabonye ku mbuga ngurukana bumenye mu myaka yahera yuko bamwe muri mwebwe bigeze kujayo, canke babiri muri mwebwe, n'ikintu mugira kenshi?
Si kenshi cyane, ahubwo jewe nta nuko ndashira ukugura umuntu uzuya mu Burundi, kandi byonye birambabaza. Yani nk'uko Anita yavuze, jewe mperuka guheza amashure, urumva navuye muri high school, sinzi ngene uvuga high school umuntu uzuya mu Kirundi,
mu mashuri yisumbuye.
Hama nshengera mu mashure yisumbuye, hama nanje ndagenda mu izo ngorane zo kurondera amahera yo kurihira ishure no kwiyigisha, kandi nabakure y'abavyeyi na hene nyene no kurondera uko nifasha inzu, ahomba ibintu nk'ivyo onye. So ni byene nirukamo cane, mugabo uyu mwaka nari navuze nzogenda nanje mu Burundi. So atari uko naho turatubwira abantu nyene, ufise akanya ushobora kugenda mu Burundi ukaraba imico n'imigenzo, kandi ukaraba vyose n'intuzeya n'ingorane zoba ziriho zoboshobora gufasha ibintu nk'ivyo.
Ego, akumbure n'abariko baratwumva aho bari mu Burundi, impanuro baba bafise barashobora kuzishikiriza ku rubuga rwacu rwa Facebook, ni radio yacu VOA, bagashikiriza impanuro baba bafitiye aba jeune bo bari muri Amerika, bariko baripfuza kuja mu Burundi, canke n'izindi mpanuro baba bafitiye nk'abarundi bene babo ku rubuga rwacu rwa Facebook, ni radio yacu VOA. Mwongere munatange na nimero zanyu kuri Facebook nyene, kuri poste y'uno munsi, poste y'iki kiganiro, mutange nimero zanyu tubahamagare mushobore no gushikiriza ivyo vyirumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda, tuzoba turi kumwe mu kiganiro muri sanga chaka kanya. Reka rero bumve byinshi byerekeye tuvugane. Turabahamagariye rero nkuko tubivuze abari ku mirongo ya YouTube na ari ku mirongo ya Facebook yacu, muhamagare, mutangure muhamagare, mushikirize ibazo n'ivyumviro. Sela, igikorwa cyo gufashisha amahera y'ishure ku banyeshure, ibikorwa by'ama scholarship, ama award, mu bitunganya gute muri tuvugane ni giki namwe kibandanye kubatuma mugerageza kwegeranya ubwo buryo kugira ngo mushobore gufasha bagenzi banyu kuko bamwe bashakwa bibaza ati eh muri Amerika uburyo ni bwinshi abantu barifise ico kintu cyo kugira ngo mwegeranye uburyo mugira aya ma award utwo dushimwe niki
ngaye natubu ya Amerika turafise ningorane ziwacu amashure usanga azinje cyane gose cyane cyane ajya yisumbuye hamba natwe rero abanyamahanga urumba nitwakuriye ngaha ababyeyi nibigiye ngaha ntibashobora kugira gukorera amahera menshi ashobora kudufasha natwe abana ngo tubandanye amashure kubwo onye nicyo gituma twe twagize turondere uburyo bwo twoza duhure hamwe natwe dufashanye ku bijyanye n'uko twifasha kumara amashure natwe twige hama tubone uko twoba ngaha natwe muri Amerika hama ku bijyanye n'ubye nuko tuvugane turatubwira dukorana na Anita n'abandi bantu kurondera imfashanyo z'intuze z'amahera gufasha abanyeshure kwiga mwibyo onye baraturungikira application yerekana icyo bahaye bagomba kwigira intuze ya igituma bagomba kwiga n'ingene amahera yo tugira tuzobahereza azobafasha mwinzo ngendo zabo hama rero ibyo onye bibaye kuri tuvugane kunuze ya tuvugane awards 2022 nihene dufata tugatangaza umuntu yacindiye ayo mahera
ego urakoze cyane nkuko twabivuze abanyoni b'ijwi rya Amerika nabo nyine barahawe ikaze gushikiriza ibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi ku murongo wa telefone ndabwiye ko twaronse Eve Ndayikeza afise icyo aterera mu kiganiro Eve Ndayikeza kaze neza
ego ndaramukije kuri rya Amerika
amahoro neza
ego ndaramukije no mu Burundi ari muri Amerika afite intego yo kwigisha abadamu bitsina gore kuri ubwo buryo ariko baregeranya kugira ngo abantu bashobore kwiga urumva nabone n'abari mu mahanga urumva nabo niboroye amahanga n'amahanga nashaka kumubaza ikibazo kimwe none nta manota bafatira ko cyane ayo mafomu azoroha gute kugira ngo buzuze
ego reka kumbure tubaze shimira imana Anita wowe nawe nyene ariko arayobora igikorwa cyo shimira imana scholarship foundation y'abakenyezi Anita ara manota mufatira ko kugira ngo mutange aya mafaranga y'ukubafasha kwiga
ku manota dufatira ko bivana n'amanota umunyeshuri afise kubera ntabwo ufasha umuntu ubona yuko biriko biragorana canke aguma subira inyuma atarika cimbere kubera n'ubundi uvuga ati umwanya wari wo wose ashobora kubivamo amasa dufatira ko turareba abanyeshuri bafite A na B kandi hari ikete barungika rivuye ku ishuri biga ko byerekana ko uwo muntu ari umunyeshuri ntabwo dupfa kwakira umuntu wari wo wese uko basashe kubatse wendi umunyeshuri rero niho twashyize igice gikorwa cyo gufasha ikete ruva ku ishuri biga ko yerekana yuko umuntu ari umunyeshuri by'ukuri
urakoze cyane urakoze cyane hama kumbure ku
ko mufasha abari mu mahanga bose ndaba barundi ikindi nashaka gusaba ni gusaba imeyili yanyu mugenda muyigize kugira ngo bizokorohera abantu kwa prayinga
ego akumbure shimira imana yogira ko akashikiriza uburyo ubwo gushikira ku murongo wa email
email yu anje ni aniyo kwizera anyokwizera@yahoo.com
ni kuvuga aniyo kwizera a niyo kwizera kuri yahoo.com ego ni naba ntihenze ku bariko radukurikira kugira ngo mushobore kuronka amahigwe ya ya scholarship ya amafaranga yo gufashishwa ku ishure muri leta zunze ubumwe za America a niyo kwizera @yahoo.com ego Eve nivyo bibazo nta bindi
warabafitiye urakoze cyane
ego urakoze cyane urajya kara umukenyezi umwigeme mushiki wawe yoba yoshobora guhabwa ayo mahigwe yugufashishwa amafaranga y'ishure Anita ayo mafaranga y'ishure n'ukuvuga ko ari amafaranga y'ibitabo yukwiyandikisha na mafaranga ashobora gukoresha mu buryo bwo ari bwo bwose ku ishure
na mafaranga ashobora gukoresha mu buryo bwo ari bwo bwose kamyeshure ashobora gukoresha mu bitabo kwiyandikisha kontrakati yo gushira mu modoka kujya akora hariho bamwe biga bataba muhira icyo cyose kijyanye n'ishure
ego hamagira ko utubwira uburi muntu ashobora kuzoronka ayo mahigwe azoronka amafaranga ngahe neza na neza
mu bisanzwe mu mwaka uheze hari uwarose 1500 kuko niyo nafatiye ko hari n'ubundi twashoboye guha 1500 muri uyu mwaka uza 2022 wa mbere azoronka 1500 bivanye n'uburyo nzoba mfise ndashoboye guha babiri cyangwa umwe umva bizovana n'uburyo kisekuno zabungana mu cyo ariko umwe ategezwa kuronka
no kuvuga ko ari wewe witanga ku buryo bwawe amafaranga uba wakoreye mu mushahara wawe haraye imfashanyo ronka ahari ho hose mu kibano canke yandi mashira hamwe ni wewe nyene shimira imana Anita avuga ati ana amafaranga yanje ngiye gufashisha umuntu ntazi ariko umwigeme ashobora kwiteza imbere
ya nta buryo na bumwe bubaho ndonka kandi nta muntu uramafaranga kiretse nyine ayomba nakoreye ufite wanje akabanye nariyo nkoresha nkuko navuze bizovana n'uburyo muri mwaka nzo bafite ukuntu bungana ariko naritanze gufasha umuntu umwe bikunze ndashobora gufasha babiri ariko umwe acegezwa kuronka ariko ntafashanye n'imwe bahondoka
ego turamenyereye Anita ko abarundi baba mu mahanga bakunze gufasha mu gihugu cy'u Burundi barafise imiryango bafasha amashure barafise abagenzi bafasha iki gikogwa usanzwe ugikora mu Burundi naho nyene canke n'ikintu wiyumvira kuzotwara gukorera mu Burundi naho nyene ugashobora gufasha mu buryo nk'ubwo bw'abanyeshuri
mu Burundi ubu ntabwo ndabikoreramo kubera mu Burundi ntaho nzi sindajayo ariko ndibaza mu myaka iri imbere bizokunda Imana niyo afasha nkaronka uburyo nkajayo nkaronka uburyo bwo gufasha bizobikora kuko ndazi na hariya ko ariko benshi bifuza kuja ku mashure ariko uburyo bukagorana
nkuko muvyumvise madame Anita afise uwo mutima w'urukundo rwo gufasha abantu atazi kumbure nkuko bivuze nturaja mu Burundi nturashobora kubona abo ushobora gukorana nabo cyangwa abashobora gufasha niyo washobora gukubitirayo naho nyine turizera ko nabo nyine ushobora kubafasha nk'abantu nk'igihugu cawe c'amavuko dusubiriye kuri Sela mwishira hamwe tuvugane rishira habona aya mashimwe tudushimwe mu Burundi hoho naho nyene tuvugane hari ama scholarship hari ama award dushimwe natwo nyene mukorerayo muri ko murafasha canke mwize kuzokorera mu mufasha naho nyene
hari ntuze ya scholarship yo tayo twiyongira yo kutuzohereza muntu ze ya ubihe bihaye bijimbere tuzoyita tuje yo scholarship iyo nayo izobari ku abantu umuntu zeya umurundi wariwe wese ahaye yigira ku bintu bijanye n'ubumenyi bw'amakompyuta hama akaba afite project aba ariko arakora nk'uko nyambari gukora app arono ko muzi app cyarico
app kenshi bayita
ya ibintu nk'ibi
ariko arakora ubuhinga bwa application ko byita ego tujeyo scholarship nukuvuga muri ko muregeranya uburyo gukuja mu Burundi mufasha umunyeshuri ariko ariga ibijanye n'ubuhinga ubumenyi muri science cyane technology
yeah technology muri technology cyane cyane mu bya makompyuta cyane
Kuba ariko bariga ubuhinga ngurukana bumenyi technology science mube hafi muzofashwa kumbure mu mahiganwa azoba yabaye yukuronka ubwo buryo bwo kuja ku ishure canke bwo gufashishwa mu ishure niyo n'iryo shira hamwe tuvugane tuvugane nishira hamwe uko babivuze ligerageza gufasha abarundi baba mu mahanga cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugumya imico kama y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo abaje muri Amerika bakiri bato abavukiye muri Amerika bashobore kubandanya bamenya igihugu cyabo igihugu cibarutse abavyeyi babo babandanye no kuvuga ururimi rw'ikirundi. Reka rero tubandanye tuhamagarira ku murongo wa telefone abariko baratwumviriza nabo nyene bashobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro no kuri Facebook yacu ni radio yacu VOA murashaka kuhasiga telefone zanyu tukabahamagara muri kano kanya kugira ngo mushobore guterera mu kiganiro. Hama sera ni ibihe bintu nka muri mwebwe kubijanye na Tuvugane Award agashimwe twavuze ikitwa Tuvugane Award mugiye gutanga muri uyu mwaka wa 2022 ni ibintu bihe mufatira ko iyo muri ko muratora uwo muzoha ako gashimwe
rumba ko mugo bushimwe uzotorwa n'abantu n'abandi barundi bo ngaho. So hagiye kwegereza iyo ntuzeya uwo munsi mukuru dutangura kwerekana abantu bo tuzi bo ushobora kugira a vote nk'uko mvuge ariyo umuririmbyi mu baririmbyi tuzogira intuzeya umurongo w'abaririmbyi mwabo baririmbyi ukavuga uyu muririmbyi niwe nkora cyane ubona niwe ntayakorera ibintu byiza hayegere abipresentinga Burundi neza. Hama tukaba dufise ikindi gice kinuze ya cabadandaji ukavuga aba anye bariko baragidandaza bagira ama business yo gufasha abarundi n'intuze bo muri Amerika n'ahandi. Tukaba dufise uwo murongo tukaca tugira tujerekana kuri Tuvugane Instagram. Hama hakazoba hari ibindi bice bitandukanye byo tuzogira post. Hama rero abantu ndibene baza bararaba bumviriza amasori yabo bakaje vuga okay je unye niwe ngomba kuvotinga. Hama rero kuwo munsi mukuru niene dutanga ubwo bushime ninuze ubwo bushime bwerekana uwo muntu n'ibyo yakoze. Hama akaba ariyo umunsi mukuru uwo abantu ze yabavuze ingoma bazoba bariho abaririmbyi bazoririmba abatambi kirundi bazoba bariho kandi akaba ari uwo munsi nyene bitangaza iyo mfashanyo ya Anita Shimirimana ahaye ahereza abarundi kazi.
Ego nkuko bivuze hazoba hari uwo munsi mukuru uzoba urimwo ibintu byerekana imico na karanga y'igihugu cy'u Burundi. None gasera aho muherereye cyane cyane kumbure muri Iowa mu burengero bwa Amerika muraronka uburyo bwo guhura mukagira iyo minsi mikuru iyerekana imico na karanga y'igihugu cy'u Burundi cyane cyane kuri kubana bakiri bato batarigera bajayo batarabona kumbure abatimbo bavuze ingoma cyo twita live muraronka ako two tujyo twukuja hamwe no kwigina y'igihugu cy'u Burundi.
Ego kira mwaka nibyo dora tugira kera imyaka iheze twaragira kuri Independence Day mihene wasanga tugatora intuze ya igisagara awe state imwe hama tugatangaza tuvuga muri state nihene uyu munsi mukuru uzobera ni intuze ya yituvugane 22 awards bizobonyene bizobera muri Kentucky. Aho muri Kentucky nihene abandi barundi bose bava mu yandi ma state bazohurira hamwe hama tukaraba ibyo biroye.
Ego ni vyiza cyane rukumbure kumbure muri ivyo birori muri gishwa imico y'ikirundi nkuko twabivuze ibintu vyerekeye kwambara imvutano kuvyina n'ibindi byinshi muraronka akaryo ko kuvyigishwa.
Ego hariyo abantu bamwe bamwe ababyeyi bazi kubitamba so barabatwigisha kandi abana barabibona
muntu zeya abantu bagize ubugeni mu bindi bikorane byose hari abarundi usanga tuhora dutamba ikirundi hama muga kenshi iby'ingoma ntusanga biriyo muga gutamba ikirundi gufunga imbutano byose usanga biriho byose usanga tubigira so abana benshi bakura babibonera umwo onye no kuri Instagram tugapostinga amapicha y'intuze y'abandi bambaye impuzu z'akaranga kacu hama tukaza dupostinga sinzi niba ndabyita ba fun fact about Burundi
ibintu byiza byerekeye igihugu cy'u Burundi
kugira n'abene baze babibona babimenya
ni byiza cyane mpindukire kuri Madame Anita ariko aragerageza gufasha abigeme mu kubashigikira mu byigwa byabo Anita abigeme babarundikazi muri Amerika uri kuragerageza gufasha kuguma ku ishure kwiga kwiteza imbere bimwe mu bibazo nkora mutima kuri wewe wabonye bacamwo ego watugiye ko uburyo bwo kwiga busanga bugorana amashuri azimbye ibindi bibazo bacamwo nk'abigeme baba mu mahanga bakurira mu mahanga ni nk'ibi
kiba tunzi abigeme beshi bacamwo nuko ni ibintu nyene bitanye keshi na keshi ku ishure ni ibintu bijanye n'uburyo nkatwe bamusanga abavyeyi babo ariho bakishika muri Amerika nta myaka bamazeho nta gihe cyo kuziganiriza abana babo bigeze baronka ariko ugasanga hari abagomba kuja ku ishure ariko uburyo bukanka ubwenge barabufise amanota barayafise ariho ugasanga uburyo nibwo bugorana cyane cyane rero ugasanga benshi kubera kugora ababyeyi n'ibiki bigatuma babivamwo bagacagura kujya ku kazi gukorera amafaranga rero niyo mpamvu nazanye icyo gikorwa kugira ngo ufashe bamwe mu byashoboye muri duke y'ifise ndebe ko hariho umwe yoguma ku ishure akagira nawe icyo igejejeho
ego urakoze cyane ndakeka benshi batari babizi yuko kumbure ikibazo c'amafaranga yo kuriha ku ishure gihari no ku banyamerika canke no ku bantu baba muri Amerika ariko ni byiza ko muri komaragerageza kugikemura mu kibano muri diaspora y'abarundi ndabwiye ko ku murongo wa telefone dufise Nicodème nawe yipfuza kugira ica terereye mu kiganiro Nicodème kaze neza ndakugore gato Nicodème kumburesha kwa ofisi radio iri hafi iri kiravuga uyigabanye canke televizio ikintu kiriko kiratuma amajwi atugaruka ko hama wongere na volume kuri telefone nduga kwijamba okay bandanya
nagira mbaze cyane cyane uwo bikinira cyo ndoza ayire ndi ko dukinje ko kandi ikinira rano bakiri cyane basa ndoza nemu ni ko ndi ko dukinje ndoza nemu namwe ngamure no kuba namashyira hamwe atandukanye benshi ngira ngo fasha benshi gusumba sinzi yuko mufasha umuntu n'ibindi byinshi sinzi kuba namashyira hamwe abyonzi kuri sinzi ko ntasanga umuntu sinzi yuko ntasanga mu minota ngo wasa nifatiye duha kugira ngo umwanya uwo ari wo wose ubakeneye rwanda bisigana
ego ego telefone yari goranye gato nitwashobora kumva neza cyane ariko kumbure no subiramwo Nicodème ari ngozi akaba ariko avuga ko ari umukozi w'Imana afise abona yuko no mu Burundi bashobora gufasha cyane gose mu byo butandukanye cyangwa bagakorana n'amashyirahamwe yabo kugira ngo bafashe abaza ati none bokorana gute hama asaba na nimero ya WhatsApp yawe madame Anita byumvira kwike
Icyo cyumviro ni cyiza nkuko nabivuze je mu Burundi ntabwo ndahaza ntabwo ndacaye rero kuba ntazi abantu bariyo nta mashyirahamwe ariyo nzi umva biragoye kuvuga tugomba gukora ikintu hariya nta muntu numwe uzi mushoboye gukorana kandi nta mashyirahamwe n'umwe uzi mushoboye gukorana uva usanga ari ibintu bitoroshe ariko namba zanjye za telefone za WhatsApp ni 6-5-3-3-6-5 arashoboye kumpamagara nkareba ko ari ibintu noronkera uburyo cyangwa ko tushoboye kubigenza
ego ako kanimero ko muri ugasubiramo amashyirahamwe cyangwa umukozi w'imana akayumva neza
6-5-3-6-5-7-5
urakoze cyane Nicodeme Mengaho mu ntare ya Ngozi twizere ko wumvise mushobora kuganira mukumvikana mukarabe cyo mwohuza ko yavuze ko mu Burundi atahazi nubwo ikirundi yakivuga neza Burundi kazi ariko umutima w'ugufasha arawufise kumbure mushobora kugira ico muhuje ko urakoze cyane Ereka dufata kanya tumira mate turagaruka kiganiro ni muri sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'ijumbura mu Burundi ikigare mu Rwanda turi muri wa mwanya wo kuganira n'abakenyezi n'abigeme ibibazo byabo amagara yabo bikorwa byabo byiterambere n'ibindi byinshi ikaze mwese ntubibuze kandi ko kuri Facebook ariho turi murashaka gutanga nimero zanyu tukabahamagara mu gaterera mu kiganiro cy'uyu munsi Facebook yacu ni radio yacu VOA
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka ikiganiro ni muri sanga muri kano kanya turiko turaganira n'ishirahamwe tuvugane ishirahamwe ririko rirashira habona muri imisi ibikorwa byo gufasha abarundi muri Amerika n'ahandi cyane cyane muri Amerika ishirahamwe rifise umugambi wo kumenyekanisha imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi mu Barundi cyane cyane aba jeune bakuriye bavukira muri Amerika benshi batazi n'u Burundi batarigera babujamwo ariko bariko baragerageza gufasha hano muri Amerika turi kumwe kandi na Shimirimana Anita n'umukenyezi nawe nyine ari muri iryo shirahamwe ariko aragerageza gufasha mu buryo bw'amafaranga kuba dafise ikibashigikira cyane cyane mu kwishure abigeme kugira ngo bagume kwishure bashobore kubandanya ibyigwa byabo ishiramo rero tuvugane mu kano kanya giserukiwe na Sela Kwizera muri iyo shiramo rya tuvugane aratubwira ariko aratubwira byinshi byerekere ishira hamwe n'imigambi yabo n'ivyo bariko barakora muri Amerika kumbure ngaruke kuri Sela nyene Sela watubwiye yuko muri ishira hamwe ryanyu mwanagerageje mu mwakweze mu misi yahera kwegeranya ibisomwa mu kirundi kugira ngo bifashe mu mico na karanga kabana bavukiye bakuriye muri Amerika tubyire byinshi byerekeye ico gisomwa aho abantu bashaka kukironka nibindi byinshi byerekeje urumba ivyo
bisomwa ugiye ku Instagram ya tuvugane hariyo link ivuga Seek for Life uyifyonze ko iyo linki cyo gutwara kuri icyo gitabo icyo gitabo na madorari 5 hama ukiguze uchironka email link iyo link nayo uyifyonze ucishobora kubona icyo gitabo cyose ibisomwa byose byanditswe mu ico gitabo hama ugashobora kumenya gusoma ukaraba ibyo abarundi ugwaruka uva mu mahanga mu bihugu bitandukanye ibyo banditse n'uduntu byanutwo dusoma
ego ni byiza cyane ego radishwe rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi rwo kijya Rwanda murumva ko abarundi cyane cyane aba jeune muri Amerika bari koragerageza kugumya imico yabo biciye no mu bisomwa ibyo bisomwa murashaka kubironka no kuronka uburyo mwo bironka ku murongo wa tuvugane ku rubuga rwa tuvugane kuri Instagram ego sela namwe kumbure mwo tanga uburyo bo bashikira bwa WhatsApp cyangwa bwa email cyangwa Facebook bashobora kuja ko kuba dafite Instagram
kuba dafite Instagram barashobora kutugira email kuri tuvugane15@gmail.com
subiramo
tuvugane15@gmail.com nene bashobora
kubandikira
ya kutwandikira
ego kuri Instagram yabivuze Instagram ni tuvugane hama madama Anita watanze WhatsApp yanyu namwe mwamufise Instagram canke Facebook nanyi ne bashobora kuja kwiyandikisha kuri amahigwe yukuronka ubwo buryo bwo kwiga
je nta Facebook fise canke Instagram ariko ugiye kuri tuvugane hariho ink ushoboye kwaplikaho hariho na information kuntu application kuntu igenda process rero ndibaza urashoboye kuntelefona canke ugashikira tuvugane bashoboye kukubwira uko bishoboye kugenda kugira wafrika
Ego tubwire muri make ni ryari abantu bashobora kwiyandikisha kugira ngo baronke ayo mahigwe y'ayo mafaranga yo kwishure itariki ni irihe mwashize ko bategeza ko bamaze kurungika ibyo bakeneye byose
kwezi kwa kane itariki imwe z'uyu mwaka
kwezi kwa kane itariki imwe mu mwaka w'2022
yeah.
Ego hama Sela kubijanye nako gashimwe mwise tuvugane awards koko ni irihe tariki bategeza ko abiyandikishije
itariki nitanitirayigira I think ni 27 so 24 hours before inhoteya uwo munsi mukuru utangura ni hene aba ari umunsi wa nyuma wo kugira bwo
turabona ku rubuga rwanyu rwa Instagram ko uwo munsi mukuru ari ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ubwo rubanza none rutunganyijwe gute kubipfuza kuzoza kuraba mu wabo bazoronka ubwo bushimwe canke kwiginana namwe iyo tuvugane award ceremony ubwo rubanza rutunganyije gute muyihe ntara mukihe gisagara
rizoba muri Amerika Louisville Kentucky nihene rizobera hama isare nayo nturamenya neza aramasare abiri yo tuzofatiramo mugabo muku kwezi tuzobitangaza kuri Instagram no kuri Facebook kuri tuvugane tuzotangaza inhoteya address indomero yaho iyo sare yo ibintu byose bizobera n'ibirori
yego bakoze cyane tuvugane turazi ko mu myaka yahera yigeze kugira nayangima award cyangwa ubundi bushimwe tubwire ubundi bushimwe bwa ribwo mukunze gukora kugira ngo mushira habona ibikorwa by'abarundi muri Amerika n'ahandi
Seramo
mu mwaka uheze mwarakoze agashimwe nkaka koko karagashimwe kameze gute muri ubwo buryo nyine bwo kugerageza gushira habona ibikorwa by'abarundi mu mahanga
Ya ubwo bushimwe bwo mwaka uheze nico kimwe n'ubwo bushimwe tugiye kugira mu uyu mwaka so kiramwaka
twabigize kiramu hagati duza turagira ubwo bushimwe bwo guhereza no guhinga bagize bameze abarundi bahe bakora ibikorwa so nuko bizogenda hama umuntu ikindi kintu cyo ndibagiye gushyiramo nuko uwuzoza yambaye neza cyane kurusha abandi bose na zoro nka tiketi yo kugenda mu Burundi
kuja mu Burundi nuko uvuga muzomurihira tike y'ukuja kuraba igishorundi
ego
none nkawe gasela wavuze ko tike ja mu Burundi nabwo na madame Anita nawe nyine ntaraja mu Burundi iyo bari ko barakwiganira ibijanye n'igihugu cy'u Burundi bakubyira iki wumva hameze gute ni giki kintu wipfuza kuzobona ni waja mu Burundi
mubisanzwe cyo mu Burundi nuga bahavuga neza hameze neza turifuza kujayo ariko urumva kubwo ubujye buragoye n'umwanya uragoye ariko bibaza turifuza kubona byinshi akaranga ku Burundi byinshi bimwe birimo barabikora ngaho ariko ntabwo ari cyo kimwe no kubyibonera wenyine wagiye mu cyo gihugu cy'u Burundi rero ni ibintu twifuza kuzobona ariko ndi bazabizokunda igitatse cyose ubwo bubonetse bwo kujayo turifuza kubona u Burundi n'icyo bafise kugira ngo hagire ibyo twigaho ku gihugu cy'u Burundi
Esela nawe kumbure abajene benshi muravugana bamwe bamaze kuja mu Burundi hariho kandi n'umugambi wishira hamwe reunion 257 na junior n'indi shira hamwe y'abajene b'abarundi nka muri leta zunzu mwe za America biteguriye kuzoja mu Burundi nk'umugwi reunion 257 kubatawuzi barashaka kuja kuri Instagram na nyene bakabibona igiki witeguriye kuzobona ni waja mu Burundi kumbure ni wajana n'iryo shira hamwe na yandi mashira hamwe ni Tanganyika wifuza kubona ni ruguru hagati mu gihugu ni bihe wifuza kuzobona mu gihugu cy'u Burundi
Je kweri ngomba kugenda kuri Tanganyika mbora ndabona kuri nze ya kuri Instagram awe kuri Facebook nkabona n'ahantu habereye neza cyane kandi nkagomba kujya ninja z'u Burundi kwa manage bara kwifuza ngira ubwenye ntabwo nzigera ndabyibona ibintu nk'ibyo ngize nanjye ngomba kubyijya mvuge ego narashitse njya z'Abarundi nyene hama ngomba kubona n'abatangi bose murambona amatuwe byo bahora bagira bagatamba kuntuze awe abavuza ingoma ugasanga bazivugirije ku musozi nyuma ngomba kuvuga ku musozi Nangi ibintu nk'ibyo onye nanjye ngomba kugenda kubiraba naje nyine ku maso yanjye. Mandabigira get experience.
Ariko kandi sera hariho n'abatama bavuga igihugu neza canke bavuga ibibi bikogwayo si mu paradizo nta makenga ufise canke niyo uri kurahanurwa mu bijanye no kuja mu gihugu cy'u Burundi nta kintu cy'ubwoba na gato ufise.
Ubwoba ndabufise gatonya kubera kenshi ugira utore tiketi yano ugira ugende nk'uko leta ya Amerika irakubwira hehe ngahantu hari ibintu nk'ibi n'ibi so yes ndatinya hariho
ibintu
kwenda umuntu uzeya ahantu ho ntazi baka anono bakankubita bakanyiba ibintu nk'ibyo nanjye ibyo onye ndabitinya kubera atarigeze kumva nahene nyine ko sometimes mu Burundi nta mahoro ku bijyanye n'amatora yabaye ibintu nk'ibyo onye so narigene birabintinyisha gatonya
kumbure ukwiye ku niwafatiye iyo ngingo yo kuzoja mu Burundi tegeza kuba ufise abazoguherekeza ahantu aha na hariya ukamenya neza ahuja naho utaza aho utaja ibintu nk'ibi
ego I mean ndafise umuryango mu Burundi so bazontwara hose bambwira ugende ngaha anyu ntugende ngaho so
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kenya Rwanda ku munsi wa kabiri turiko turaganira n'umukenyezi n'umwigeme ibikorwa vyabo barimwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugerageza kumenyekanisha imico kama y'igihugu cy'u Burundi kandi no gushigikirana mu bijanye n'amashure mu kibano mu Barundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Nshimirimana Anita ariko aragerageza gufasha umwigeme w'umurundi kazi mu buryo bwiwe akuye mu mushahara wiwe kugira ngo uwo mwigeme atazi ashobore kubandanya amashure kuko arazi uko bigoye uko yabiciyemo nawe nyene nk'umwigeme nk'umukenyezi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agerageza kwisunura agerageza kwiga ngo yiteze imbere. Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC muri kumwe nawe kuyani tanga ishaka tumira amateka kandi turagaruka.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wanyu mwanya w'ikiganiro muri Isanga muri kumwe na Oyane Tangishaka. Turiko turaganira n'abakenyezi n'abigeme hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baragerageza gufashanya haba ari kumenya imico kama y'igihugu cy'u Burundi, gukundisha abana bavukiye bakuriye muri Amerika b'Abarundi no kubafasha kuguma mu ishure, kuguma babandanya kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Turabona kuri Facebook yacu ko muriko murabandanya gushikiriza amanimero yanyu. Eli Ndayihimbaza turababona muri Uganda na Sokoza mu Burundi. Tuko turagerageza kubaronka ku mirongo ya telefone naho muri kano kanya isa n'imirongo irikira iragorana gato, ariko turababona ku mirongo ya telefone. Ku rubuga rwa Facebook nako murashobora no gushikiriza ivyumviro vyanyu aho nyene kuri Facebook kugira ngo dushobore kubishikiriza kubatumire bacu. Reka twakire Ruhamya Eli. Eli ku murongo wa telefone, uraho neza?
Muraho, muraho.
Ego, turaho, turashima. Nawe?
Amakuru?
Ni meza, ni meza. Mwaka mwiza?
Kuri twese. Nawe?
Ego.
Njye nagira ngo mbaze abo batumirwa ise mu masomo baba bateganya harimo amasomo ya tekiniki.
Amasomo bateganya gufasha, ntumvise neza, subiramo.
Amasomo bateganya gufasha abo bana bazahitamo harimo amasomo ya tekiniki, ubwubatsi, elegitirisite, elegitoronike, ubwubatsi bujyana n'amazi n'ibindi bintu. Ariko ubwubatsi nyamukuru ngenda nshaka kuvuga ni imyuga mba nshaka kuvuga ni ubwubatsi. Ubwubatsi nibyo bugize imyuga yose. Ko ntiwaza kwicara utakoze ubwo bwubatsi, ayo mashanyarazi ntiwayakora utakoze ubwo bwubatsi. Ni ubwubatsi nibyo bubanza. Nkongera nkababaza, kuki bahitamo kwiga muri Amerika kuki badahitamo kujya kwiga mu Burundi ngo bateze nabo igihugu cyabo cy'u Burundi giteze imbere?
Aba umukenyezi n'umwigeme tuko turaganira uno munsi ntibarigera baja mu Burundi na rimwe, bavukiye hanze y'igihugu hama bahava bimukira muri Amerika. No kuvuga ko igihugu cy'u Burundi bacumva uko wewe ucumva, bavuga ko bazogerageza nabo nyene kuzoja mu Burundi kugira ngo bahabone bahamenye naho nyene, kumbure suko batabishaka ariko baravyifuza.
Muri proje yabo, muri proje yabo nago ngiye kubaca intege, ariko muri proje yabo bagakwiriye gufata proje ku buryo bateze igihugu cyabo imbere babana bakamenya igihugu bakamenya igihugu byiyongereho ari batacyumva nk'uko natwe tucyumva nanjye nabaye nagize amahirwe yo kuhagera ariko undi muntu ugiye kucyiga niba ari umuntu uturuka hanze niba ari umuntu nawe ushobora kuba yaravukiye hanze nk'uko nabo wenda bahaba ku buryo nawe agerageza kumenya amateka ngo kigeze n'intara reka mvuge na provinsi burundu bugezwe na provinsi zingahe na disitirigite zingahe gutyo gutyo n'ibindi n'ibindi atari byo tujya kureba kuri google ngo tumenye ngo tubimenye ya ahubwo tukabimenya byimbitse nyirizina atari kubyumva kuri interineti cyangwa kubibona kuri interineti ibyo byaba byiza
ego reka mpindukire nk'ijambo madame Anita. Anita, murumvise ko abajiji ibijyanye n'ubwubatsi muratangiye scholarship ku bantu bariko bariga kubaka hama yanatanze n'icyumviro cy'icyo mwokora mu gufasha iterambere ry'igihugu cy'u Burundi.
Scholarship dutanga ntabwo byimiriwe bivanye n'ibyo umuntu akorera nk'uko nabivuze ni umukenyezi cyangwa umwigeme ari ku ishure ntabwo tureba izo ariko arigira izo arizo zose ariko arigira kandi baza guhitamwo guha iyo scholarship abarundikazi n'uburyo bwo gufasha u Burundi kubera naha n'abanyamerika barafise ikibazo cyo ku ishure ariko nahisemo abarundikazi abarundi bene wacu kuko twese ntabwo tuzokuma ngaha ntabwo ariho twavukiye ibintu bashoboye guhinduka tugasubira mu Burundi ariko ubwo bumenyi umuntu aba yavanye ngaha ku ishure nibwo bushobora bugakora mu Burundi.
Ego urakoze cyane. Sela, namwe twari twavuze ku bijyanye no kuzoja mu Burundi gukora mu Burundi no gufasha mu Burundi hari icyumviro woterera nawe ku bijyanye ivyo avuze Yves uruhamye?
Ibyo ni byiza natwe tugomba gufasha u Burundi of course mugabo gufasha u Burundi dukeneye natwe kumanza kwifasha gatonya hama kujya mu Burundi tugafasha tuzogendayo kandi dukorana n'iyindi migwi ibigomba gufasha u Burundi hama tugafashanya no guterera ibintu nk'ibyo mugabo twebwe ngaha anye kenshi nibijyanye no gufasha abarundi bari ngaha anye hama no gufasha abarundi bo mu Burundi.
Urakoze cyane. Dusozera rero akajambo kanyuma Sela amasegonda make nawe turagushimiye cyane ko nafashe kano kanyo kukuza ukatubwira ibijyanye na tuvugane imigambi yayo muri make dusozera ijambo ni kwawe.
Murakoze cyane rwose kumereza aka kanya ko kwicara ngaha anye nkavuga ku bijyanye n'ibya tuvugane hama mukaba mufise ayandi ibindi bibazo awe mukaba mufise idea yo gukomoba mugomba kutwongereza twebwe ngaha anye murashobora kutubwira kuri Instagram awe kuri tuvugane kuri Facebook awe mukagira email twebwe byose ibibazo n'intuze ya nama ideas mugomba kutwongereza tunagomba kubyumviriza kugira dufashanye tube bamwe twese hamwe hama dufashanye dutere imbere twese.
Urakoze cyane hama namwe madame Anita akajambo kanyuma.
Mwakoze kudutumira. Icyo nashaka kuvuga ngaha muri Amerika hari abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye ariko hari abantu benshi bibaza ko umuntu aba muri Amerika vyose biba vyaratunganye. Bibaza vyoba vyiza gufashanya nk'uko twese turi Abarundi tugafashanya kugira twese twiteze imbere yaba bari ngaha yaba ari mu Burundi twese tugakorera hamwe tugafasha Abarundi bene wacu cyane cyane urwaruka kubera nibwo Burundi bwejo.
Murakoze cyane. Murabumvise ni madame Shimirimana Anita ariko aragaragaza gufasha abarundikazi kubandanya amashuri yabo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
na Oya Nitangishaka twari turi kumwe kandi na Stella. Mwakoze cyane mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Site yacu internet ni www.radioyacu.voa.com. Mwakoze cyane.